Iyi mwumva n'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu nk'itariki indwi z'ukwezi kw'icumi n'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Dusamiranira i Washington DC kuri mikro, muri kumwe nanje Aloise Bigirimana. Uyu ni umwanya wacu ikiganiro mukunda murisanga mutegurirwa kandi mugashikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Ariko reka imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, tubanze duhe akanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije adushikirize amakuru avugwa mu karere.
Urakoze Aloise, muri beneza nshuti mwese muteramanye ni Radio Ijwi rya Amerika incamakere yamwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo yemeza ko leta yamaze gushikiriza inama nshingamateka icifuzo co kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe CPI. Iyo ngingo ifashwe inyuma yaho leta y'u Burundi iyamirije icegeranyo c'abahinga bigenga mu vy'agateka kazi na muntu. Ico cegeranyo casaba ko hoshingwa sentare ishobora gutanguza amatohoza kuvya aha zagahomera bunwa. Ni nkuru ya mugenzi wacu Eloja Wili Kaneza.
Isuzumwa n'iyigwaje ukuntu Burundi bwova muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe CPI vyari ku rutonde rw'ibintu inama nshikiranganji yakoraniye igitega kuri uyu wa kane yategerezwa kwiga. Mu masaha y'inyuma ya saa sita niho biciye ku buhinga bwa none, social media hatangura kuboneka ibinyamakuru bizwi nk'icyitwa ikiriho n'abandi bantu ku giti cyabo bandika ko leta yemeje uwo mugambi wo gushaka kuva muri CPI. Inkuru yahavuye ibimpamo mu makuru yo mu ijoro ku radio y'igihugu. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yarakuye abantu ibizeze. Gaston Sindimwo yabitangarije ahitwa Karera mu gisagara cya Gitega aho yari mu bikorwa rusange.
Yaraye irungitse itegeko muri amashinga mateka yuko tuva muri ya sentare mpuzamakungu CPI, kuko nta kindi igamije atari ugonyanga agateka k'abirabura akarenganyo ivyo bihugu vy'ubukoloni bigirira abanyafurika nawo vyihanganye. Turavye ivyo abenegihugu bavuga, twasanze yuko Uburundi atari ngombwa yuko tuguma muri iryo shirahamwe kugira ngo dushobore kwigenga koko.
Amabwirizwa agenga sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe n'Uburundi bwateye ku mukono aremerera igihugu cose kivyifuza kwisokora muri iyo sentare. Icyo bikora kibanza kwandikira umunyamabanga mukuru wa ONU kimumenyesha. Ariko rero uhereye ku itariki icyo gihugu kimenyeshereje mu kiringo cy'umwaka wose, amategeko y'iyo sentare ashirwa mu ngiro kuri icyo gihugu nk'uko biri mu masezerano y'i Roma yo mu mwaka w'1998. Ibihugu vya Afrika bitari bike bibona sentare mpuzamakungu irahe nk'igikoresho c'ibihugu vya rutura bishaka gucinyiza abategetsi bo muri Afrika. Mu nama igiriye ya 27 y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'umwe bwa Afrika yabereye Kigali mu Rwanda kuva ku igenekerezo rya 16 gushika ku rya 18 ukwezi kw'indwi w'umwaka, ikibazo cy'uko ibihugu vya Afrika byova muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe cari mu vyigwa. Ahanini aho abakuru b'ibihugu bahuriza nuko ata mukuru w'igihugu akiri mu mabanga yokurikiranwa n'iyo sentare. Igihugu cya Afrika cyaheruka kwerekana ubushake bwo kuva muri CPI vuba ni Namibia, hari mu kwezi kwa 11 umwaka w'2015. Eloje Uri Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste. Iyi inkuru ivugwa mu Burundi muri iki gihe ni inkuru y'imiryango 36 yo ku mitumba itandukanye ya zone Benga muri komine Isare y'intare ya Bujumbura. Intara ya Bujumbura mwambarabarira ntigira rero aho iki kumusaya. Ivyo vyavuye kumvura isegenya yaguye ku minsi ya 23 ituma ibisakazo vy'inzu zabo banyagihugu biguruka. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakurikiranye inkuru. Evariste, ibintu byifashe gute muri iki gihe kuri abo banyagihugu?
Abanyagihugu gushika ubu basembereye mu mihana y'amazu atakozwe ko n'icyo gihuhusi. Icyo basaba ni ifashanyo yihuta kuko atacu bakuye mu mazu, bavuga yuko bakeneye ibisakazo kugira ngo bashobore gusanura, bagasaba yuko bonaroswa n'imbuto kuko ngo ibyo bari bifite byose byononekariye mu mazu babamo. Icyo gihuhusi kandi cyakoze ko ku mashure amasomero atatu yo ku ishure ishingiro rya Muberure ya mbere aho ibirasi bitatu byagurutse, reka n'abanyeshure ibikoresho byabo bikaba byaranyagiwe. Umuyobozi w'iryo shuri agasaba yuko nawe nyine ronswa imfashanyo kugira ngo asanure ibyo birasi, yongere aronse n'udukaye abo banyeshuri muri kino gihe bari bantabona ikora bashobora gukoresha.
Evariste, mu kanya turagutera akamo kugira ngo uduhe iyo nkuru ku buryo burambuye. Urakoze.
murakoze namwe.
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije n'abamenyesha makuru bahejeje kutubwira mu ncamake ayavurwa mu Burundi. Ubunaho n'umwanya wa cakiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga. Mundwi ziheze umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu no kwigisha gukundisha igihugu Pascal Barandagiye yashikirije ko intara ya Makamba iri mu manuko bw'igihugu imaze kwakira impunzi z'abarundi zihunguka zishika 31,826. Izo mpunzi yavuze ko zaje ku bushake bwazo ziva mu bihugu bya Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kenya, Malawi hamwe n'ahandi. Uwo mushikiranganje nyene yavuze kandi ko kuva mu kwezi kwa mbere ho nyene ku uyu mwaka w'ibihumbi 2016 gushika ubu impunzi 185 bamaze guhunguka ku bushake bwabo. Ivyo nivyo bitigiri vya hafi dufise muri iki gihe, ariko birashoboka ko harabandi baje imbere yaho canke inyuma. Ibikunda kwibonekeza rero muri ico kibazo c'impunzi nuko abahunga kenshi usanga ari abakenyezi n'abana, ari nabo bagize igitigiri kinini kandi aribo ahanini bakunda no kugira ingaruka mbi zihura nuko guhunga canke guhunguka. Mbega impunzi cyane cyane abo bakenyezi bahunguka bakirwa gute n'ababanyi babo? N'ibihe bibazo bahura navyo mu miryango yabo? Mbega ibijanye nabo bakanye baba barasize mu gihugu byifashe gute? Ibibazo nk'uko muvyumva ni vyinshi, ni naco gituma twagize amahirwe turaronka abashobora kubitangira inyishu. Twatumiye Terence Ntahiraja n'umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwari yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu, akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje. Ni nabwo bushikiranganje mu byo bushinzwe harimwo n'ibyo bibazo by'impunzi, akaba ari nabo bakurikirana ku munsi ibibazo nk'ivyo. Turamufise kuri telefone. Ndabaramukije mushinga ntahe Terence Ntahiraja. Ndabashimire kandi ku kigoro mwagize kugira muganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Nane ndabashimiye cyane ko namabitumiye kandi bitwitegeye kwishyura ibibazo byose bifuza kutubaza.
Murakoze. Imbere ya byose reka mbanze ndabasabe mutubwire ibijanye n'impunzi zihunguka uko byifashe muri rusangi. Mutubwire ku mpunzi zihunguka ziva hanze y'igihugu ndetse n'izihunguka ziva hagati mu gihugu. Ijambo ni gwanyu.
Atebe cyane mbese makuru nk'uko mu gice kibazo nagira mesha ko twumviriza iyo mu gihugu kanaka icyo cyo cyose habaye iyo mu za politiki cyangwa by'intambara birashika abantu bagahunga, bamwe usanga bahungira hanze y'igihugu abandi kuko mu gihugu bahungira hagati mu gihugu. Ariko ibyo bibazo bimaze gutora umuti bikagenda neza iyo mu za politiki n'ibyo bikeya haraza hakaba umugambi kugira ngo abantu bose bari mu bibazo basubire mu ngo zabo. Ibyo ni bimwe rero byagiye birashyikira igihugu cyacu cy'u Burundi mu myaka itari mike. Abantu bavuga ariko batwumviza yuko atari rya mbere, si guhura umwaka umeze hahunda Abarundi. Abatwe twaragize ibibazo mu myaka itandukanye, ndakubwira ngo byagenze ariko ndavuga gusa nk'umwaka hari ibibazo hacaje bari abahungu kugira ngo abantu ariko turabwira ibibazo by'abantu bahungu kamere bimeze mpereye kuva inshungu yo kwikukira kwacu bigandagwe kwa Gasore harabaye ibibazo bamwe barahunga abandi barapfa rusinge 1965 naho nyine harabaye ibibazo harabaye amahirwe amatora n'indongo zimwe zirapfa harimwe n'abatowe ngiye 1984 naho hahunga abantu benshi ngira bari hafi miliyoni harahunga abantu benshi abona abandi batuye nivuga ubundi bwabiye baca mu makuba atarimo kuko habyara amatora haba ibibazo bitandukanye sindi ndetse 1988 byo bundi harabaye ikibazo 2020 na Marangara kumuri muri yo mu Kirundo yindi yo mu Nkayangozi aharabaye ingorane abo n'ibyo batari bake barisho kandi abatari bake barahunze bacitse ku icumu ngiye rero aho byasubiye gukomera byaretse ku ngano za 2022 2023 aho inshuro ya demokarasi mu Kirundo rero nawe yagandagurwa nawe bakorana maze hacaye ibibazo ku buryo habaye intambara mu gihugu gushika 1996 aho abantu batari bake benshi bahunze n'abari kubarahura n'ibibazo bidasanzwe aho rero harahunga abantu benshi ariko muri abo leta gushika 2014 yari imaze gutahukana ibihumbi 5,000,000 n'abantu 1,000,000 batahutse ko gushaka kwabo hamwe n'abarenga 1,500,000 bari birukanywe abo bari bamaze gushika mu gihugu bari kubariyegeranya bameze neza ubu rero niho mu 2015 kandi hadutse ibibazo bimwe bya politiki mu gihe cy'amatora nk'uko mwabibonye ari bene wacu ntibarenga gato 1,500,000 nabo nyine bashoboye guhunga murumva rero ko byagiye biraba ariko kuri ibi byabaye umwaka uheze ntarahuye mu gihugu hagati ariko kuri iyo myaka ibyo nka 1993 byarashyitse hari aho bangu bahuriye hagati aho bita abadepase aho rero usanga hari ibibazo bitandukanye bagenda bahura nabyo.
Urakoze muri iki kiganiro ndeka ndabibutse yuko twisunga cyane kuba kumpunzi ariko cyane cyane kuba kenyezi twagira tubasabe mutubwire impunzi ziri ko zirahunguka zigaruka zigwiremwo abakenyezi byifashe gute ibyo guhunguka kw'izo mpunzi
urakoze cyane iyo abantu bari kubarahunguka mu bihugu cyabo ingorane zigenda zigira uburemere bizanye n'igihe zimaze hanze iyo abantu bahunze igihugu bamaze iminsi myinshi hanze birumvikana bashyira ko ingorane ziba ari nyinshi kurusumba kuko kumbure bishobora gushyika muri icyo gihe ari ibintu byabo cyangwa amatungo yabo ugasanga abandi bayabamwo ariko kuri ibi byacu dufashe ibya vuba cyane guhera mu mwaka uheze kuva aho habere ibyo bibazo hagira abantu batari bake bahunga nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi yari atanze itegeko yuko ata muntu n'umwe yohirahira ngo ajye mu itungo ry'umuntu cyane ngo yone n'inzu y'umuntu cyangwa ikintu kiwe cyose na kimwe ni ukuvuga yuko umuntu yewe yari avuye mu itungo ryiwe yuko riguma ricunzwe ata muntu afise uburenganzira bwo kwigarura cyangwa gutwara ikintu cy'uwundi bibujijwe aho rero kubyerekeye aho bashikira n'ahaburaro akuvuga yuko kiretse kumba ariho ufite igitayi ikomeye ishobora kononekara nayo bari byinshi bihari ariko bavuga uti abagore n'abahari abagore n'abana rero niba bakunda guhura n'ibibazo kubera kenshi iyo bashyitse urabona abana bagumana n'umubyeyi akageze bitandukanye ariko no kuri aba bahunguka bavuga cyane sinovuga ko ibibazo ari umurengera cyane ahubwo ibibazo biracyafise muri ba bandi benshi nakubwira bari bahunze kera bari batahukanye gushika mu 2014 aho hari ingorane nyinshi zarazibashikira gusumba abubu abubu by'ukuri kubera agasanga yazi nyinshi hari asanga gusa atambi nyuma afise ari ifungwa bivuga cyangwa ibindi ariko icyo gihe leta bishije mu bushinganzi bwo gatera akazi na muntu no gufatana mu nda n'iterambere ridakumira byarafashanya reka mbere mahashire kugira ngo bigende neza rero abagore n'abana iyo bahungutse shimeza kuri aba bashasha aho ibibazo bifise harimwe na bamwe bamwe bitarahera abakeyi abahungutse kera uti kubenshi
urakoze nyakubahwa turabandanya tubica hirya no hino ibibazo ni byinshi ikiganiro ni muri sanga ni ikiganiro giha n'akaryo abanyagihugu bafise ibibazo bitandukanye bifuza kubaza umutumire kuri telefone turafise abamaze kudusaba yuko bogira ico bashikirije turafise Jean Dodier kuri telefone Jean Dodier mwiriwe
mwiriwe
namahoro muvuga ikibazo cyanyu canke ico mwifuza gushikiriza
ego nicyo nifuza gushikiriza hanyuma cyo mu bisabwa bigije kuraba nibyo ntabwo mwabeshe abakenyezi mugihe bahungutse barakunze guhura n'ibibazo barabura indya bafungurira abana babo bakabura ibyo bambara nebe n'amafaranga bashobora gukoresha mu gushinga imitayo kugira nyine bitunge rejere icyo nobona cyo cyiza cyoba cyiza nuko nka leta cyangwa hajya amashyirahamwe nyine ajije gufatana mu nda bokurikirana na cyane nkaho abantu bakenyeza afite abantu kora dikari bo bigora bakabaye imitahe bakadandaza kugira babone kugira hano kwitunganya yego ikibazo igitegeko cyane nashikiza cyane cyo murakoze
murakoze reka twakire na Fiston kuri telefone Fiston mwiriwe murafisi cyo mubaza canke mushikiriza
kiriza nuko no usanga hariyo nk'abakenyezi bamaze gushika mu gihugu mugase usanga mu gihe amaze gushika ntacyo bifashishije nk'akarorero twarabonye nk'abana twigeze kuba twigana basanga bafise abavyeyi bahungutse ariko atabuge bari bafise icyo rero cyabaye nabi mu Burundi urumva leta yaragerageje iragira akigoro kugira ngo abantu bahunguke ariko basanga nta kigoro gahari ko kubafasha mugiye amaze guhungu ivyo nivyo urumva twasaba nk'umutumire yuko yodusigurira ukuntu bafasha abo bakenyezi canke abana babo kubera bose bane imwe bamaze gushika mu gihugu murakoze
reka tugaruke ku mutumire tumusabe yishure kuri ibibazo bya Jean Dodier abajije yuko leta itobaha imitahe Fiston nawe akavuga ati uburyo babafise ntabwo ko bafasha abo bantu leta ibafasha gute nyakubahwa Terence Nahiraje
murakoze cyane nkuko bavuze byo kuri bantu bukuri urabona umuntu ahungutse abari umukene ntabwo bafise ndetse n'ibyamagwa ntabwo bafise bikwiye ariko rero ngaha ahakurikiye kiragerageza ibishishi mu bushikirangano bwo gufatana mu nda iragerageza ari ibyamagwa ikagaragaza gutanga ibitembo cyangwa se igihugu ku bantu baba bahungutse aho bishobotse ibyo yaba byo leta yabifasha rwose ibafasha amabati ikabafasha kubaka izo ntangorane ariko rero nk'uko babivuze nuza bwa misi yose hati habaho amashyirahamwe agerageza kubafasha kubana na leta kugira amashyirahamwe izo mashyirahamwe niba bifashamo cyane ugasanga bagize nk'ishyirahamwe bakagira umuguyu ari ukubarira cyangwa ari ukudandaza bagafasha abamama kugira ngo bakore ibyo bikorwa nibyo ariko kugira bigende neza umuntu wese ari ukuye biragoye ni ukuvuga yuko bagenda babashyira mu mijyi nicyo gituma iyo bashyitse kare hasi bari baheze ibifungurwa bafungura bimara nk'amezi atandatu bakagenda bajya kubitora nko kuri karitasi cyangwa ahandi ariko hasi hari ageze igihe bihitamo kubishyira mu mafaranga igafata ikaba yagiranye amasezerano nishyira hano kopeke undi bifasha abo bantu hanyuma abo bantu iyo baje rero n'iryo shyira hano kopeke bakagenda bafise bajya baragenda gutora niyo yabahera niba baragenda kubafasha kugira ngo bashobore kujya hamwe bagire imigambi ibyo ni ukubishyira mu bidakunze hasi rero iyo hageze ko batahukanywa byisunze amategeko niyo bifasha muri icyo gikorwa kandi na leta nayo igende ikagaragaza ko yemeza kujya mu mashyirahamwe ni ukugira ngo hari amashyirahamwe amwe abafasha kugira ajya mu mijyi kugira ngo bashobore kwiyungunganya bari kumwe ari kudandaza cyangwa gukora ibindi bintu
nyakubahwa Terence Ntahiraja ndababaze mbega nk'abakenyezi iyo bagarutse nta bibazo bahura nabyo bijyanye n'abo bubakanye
urakoze cyane ibyo bibazo byari biroteye cyane mu Burundi kuri bamwe bamwe ntanagenda babarire icyo bibaho urabona abantu iyo bari mu makambi y'impunzi ngo bareka kubaka ingo zabo ntibareka kugira ubugeni akenshi iyo bari mu makambi bubaka kenshi ubugeni bwisunze amategeko y'igihugu baba bavuyemo kandi birumvikana ukabona yuko ibihugu kimwe kimwe cyose kinafise amategeko arenga y'ingo n'imiryango yisangije ugasanga rero muri makambi y'impunzi haraba ndavuga ubugeni amamariyaje ugasanga arabaye abantu barahuye barabanye abandi kubira bakagenda kwa pati cyangwa kwa pasitori bakaba barahegeje ariko ndabaye akarongo mu gihugu cyacu cy'Uburundi kugira ngo abantu bemerewe ko bubatse nk'umugore n'umugabo ubwo bwabo mu itegeko ni uko bagenda ubwo bugeni bwacu muri etasi zire muri komine bakariko bitaho bigenda bisunga amategeko bakabasaba n'ingingo niho bavuga ati uwo n'umugabo n'umugore abapasi bamwe bamwe byaragiye birashika bahungutse ugasanga ko ubwo abagabo nyine nawe bafite abana babiri cyangwa batatu babyaranye ugasanga by'ukuri umugabo ntashatse yuko uri n'uwo mugore bagenda kwiyandikisha amategeko ugasanga bamwe bashatse kurongora bakiri bato hirya no hino aho nayo nkurikiriza kubana nawe batashye mu nyine ariko leta yaragerageje guhimiriza abantu cyangwa nyine bakuru batandukanye abatari bake baragenda barandikisha ubwo bugeni kandi bwarabaye aho wasanga bahenze kugira ngo ubugeni bushyike nk'amajana atanu ariko rero harimo n'abandi bagagaje gushyikaho mbere mu bushikiranganji no hagati mu gihugu bijejwe hafi hose itegeko nshingiranganji itegeka abatari kure kugira ngo babikore muzimbere yo gutegeka no kwinjira abana n'abavyeyi muvuga rero batwebwe kuzuri abagabo twatwikebuka uyu ni ifoto y'ibira babaje umwana kuri iyo muhambi mukabana n'umugore n'umugabo naho kuvuga na cyo kizimavuye no atakunari kubigenda mu tayari kuri kiki mushitaye mu muntu kiranire nuko kwa iyo bitabeye n'Imana yatwe mu ndishima kandi yababaje kandi abantu amusanga barabikoze urumva rero si byiza cyane rwose.
Murakoze ikiganiro ni muri Sanga gica kwijwi rya Amerika ku munsi kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana. Umutumire dufise kuri uyu munsi ni Terence Ntayiraja n'umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu mu Burundi akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje. Turiko tuganira ku kibazo c'impunzi zihunguka n'ibibazo zihura nazo. Dushigikiye dushimikiye cyane cyane kuba kenyezi. Kuri telefone turafise uwundi munywanyi yifuza kubaza. Abdul mwiriwe Steve muramabarira mwiriwe. Murakoze tubasabe mushikirize ikibazo cyangwa icyumviro cyanyu.
Murakoze nagomba kubwiriza ku telefone muri cyayigano cyo gutasha.
Ego murakoze hari cyo mushikiriza ngaha.
Nyuma nagomba kumubaza mbe abagabo nta ingorane bihora bibatera.
Ingorane bwoko ki?
Kubyerekeye kuja kwiyandikisha bamwe baravuga ngo barabyanka ingorane zibatera ni gituma batagenda.
Urahejeje?
Ego.
Kuri telefone turafise kandi Leo mwiriwe.
Ndabumva cyane.
Mugire icyo mushikirije.
Ego nashaka mbaze wo nyakubahwa wo muri nuze ministre de l'interieur na cyane cyane bibati uko iyo abantu bahungutse barahurana n'ingorana nyinshi ariko burya iyo umukenyezi usanze abuye nko mu nkambi ugasanga iyo umugabo wiwe nawe bafite mu Burundi akagomba kumwigarama iyo ngorane bayiteta gute mu gihe usanga nyene uyivuye mu buzima bw'inkambi yushyize mu gihugu usanga ufite ubuzima bugoye cyane.
Umutumire yabumvise reka tumusabe abishurire hamwe ari babiri. Nyakubahwa Terence.
Yego. Kibazo ati mbega iyo bishyitse umugabo agashika basanzwe mu Burundi bari bubakanye hanyuma akamuhinduka ati mbega biva kuko icyari sinzi ikibazo cyiwe neza ntiyagitomboye.
Yabajije ukuntu mwoba mubafasha iyo ibibazo nk'ibyo byadutse hagati y'abo bantu baba bubakanye bagashikirwa n'ibibazo nk'ibyo.
Murakoze cyane. Twese turabikora mu standard n'abanyamuryango bakayihamira ikisunga amategeko kubiyabugirwa kare bakoresha guhanura gusa ariko ubu duherutse gusohora nyakuba mushikiranganji yadutwara hano yarasabitiwe kushikiranganji umunyegero wagenda banagomba gushimira ishyirahamwe ritwara na minisitiri byadufashirije abahinga badufashije kwiga iryo tegeko ubu byarasohotse. Ubu rero umuntu yate kubikurikiza hatayisunga iryo tegeko agahanura amategeko ariko kare byari bigoye kuko kwari guhanura wadukira dukubaka umuntu sikungu ariko rero abantu babana natahanye bataha mu nzu imwe bafite abana ugasanga arashita umusore agahe gatanu gatatu umunani urumva n'akamaramaza ni ukuvuga ko umugore we nawe yamwise inkumi kandi ari nyina w'ibibondo kandi akuze urumva rero aho ngo cyabifatwa. Ubu rero twatangiye amusabe yuko iryo tegeko nshinga ritwarungitse ryokubahirizwa amategeko yabo kugira ngo tugaruke umutekano w'ibibondo n'abateyi imiryango.
Murakoze. Hari ikindi kibazo gikunda kwibonekeza kubijyanye no kurabana ribi mu miryango canke mu babanyi babahasanze, hari ibibazo nk'ivyo mukunda kubona muri ubwo bushyiranganje?
Murakoze cyane. Ibi byo kurabana ribi bikunze gushika mu gihe urabizi nk'aba barahunze kera iyaje hari igihe kumbura babanyi babarigaruye bitongo ryiwe canke ibyo yiwe ngira ngo mavyumvi yaje ucubona yuko nyine haricuka haricuka ibibazo byaratubanye birebire imyaka yuko mukavuga imana ishimwe leta yacishiraho umuguru ujejwe mu byigwa arafata ibintu bibereye kugira bisaba ibigere neza ariko by'ukuri kuri abahungu ukuvu bahora niva cyane hari umwaka uheze amazu yabo ari ngaho baraza abanyagihugu bariteguriye kubakira nta kurabana biri kuhari atari abantu bavuga ati yagize ati jewe kubera irya nzu ndi witungo kuba nakihasanze mitungo jiwe nahora ndahajya uba bazi nayo muri icyo gihe nuko nibintu bishobora gushika ariko rero umugabo ugiye kubera guhanura n'ababanye n'intwaro kugira ngo bifate ino neza kuko urumva nawe gushitse uraje usanze umuntu mwarabana mitungo ryawe nihaba ntibyashyize henshi mu rwego byashoboye gushyika nkumva nk'ibyo birumvikana yuko abantu batora banagiza ariko nicyo gituma bamwita senetire rwa icyo gihe kubatunganiriza kubarwanisha umwe wese akaba nk'aba atabanje abantu.
Radiyo Ijwi rya Amerika, turafise undi munywanyi kuri telefone. Gerard mwiriwe?
Mwiriwe neza, murakomeye kuri Ijwi rya Amerika.
Turakomeye, mugire ko mugire icyo mushikirije cyangwa ikibazo mufise. Kumvise dusabe mushinga ntahe Terence ntayiraja kwishure
murakoze cyane nabo nashimiye byayo bagiye bihambaye kandi bikomeye icyambere ati mbega kuguma abantu bahungira hanze hari ibibazo none ibyo bintu bari kubera kuri ibyo bintu bihagarara bitya ati wadondaguye imyaka ya 62 ati byo hagarara gute ni kibo gihambaye kandi gikomeye ubwato yabagiye ati mbega ipiyana ry'abantu bategekanye iki ibintu by'indaro kugira ngo bikunde kuko ati tubona hari ibiyana ni ikibazo gikomeye gikomeye cyane kidahanga ubundi bihembo bwo kugihanze n'isi yose ntabwo rero mbere kuri iki cya mbere ndabashimiye cyane kuri ibyo bibazo yabagiye kuko ni birebire ikibazo cya mbere nk'uko yabivuze umuti kugira bihagarare ibiganiro bihuza abarundi ni muri iyo ntumbero kizwi bwana bibera yarusha biko birafashwa n'umuhuza Museveni n'umwunganira Perezida Mkapa leta yaraje kugitika ibibazo byo nyine abanyagihugu batanga inzere yazo yashize umugwi ibyo kizwi bwana bibera rundi mu gihugu cyose uwo mugwi uri kurakora ubu turiko turavugana uyu munsi wasozereye ibiganiro mu makomine y'intara 10 na 5 mungida ni mungaya mara hatuanza inaya mungida inaya kiumba anu kuhusu makumi kandi watu tungu sulio kuchoshi kuhusu inara hivi kani hivi yazo kimi yazo yalaza yalafarati mungu hebuti mungu tanga kugirango mungu hivi sio sio haya matoa changu diwazo hali kuhuru hagara hawe demokrasi ilama hawe demokrasi hindi kuhusu diimbamu hawe wala ya mazo kubugi mungu jisha la hile yukala tegerani kandi yomugu yomukia lukia wakani tukizira yuko yuko chawa niyo charangia mbele mkuka jawa nubu itakulalari hanze vihimu ujibu wanete kukiwa za kandi nanya politike za hile wakwela ngayi ujumbula change wakwela yarusha jibu wete mkatuwa kwa kashikuwa hamwe kukula nikikiwa te bihandao ya wajiki kitore umuki ahoo nga uchawisa la nizo sangalia za bukua kumatele kwa ana nabi uji hubu bizia mwese wako umbile kwa suigwa mkuko bizia shikiza nile makubila ngo vijeno hanyuma kugira ngo tulabi yene izogira nchikundo mwishu la kuko ni kumitika kugira ndana ini mbida mwotiko nizo 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 ikikibazo kirahambaye abarundi turaguya cyane aha ubushyamirizwa magara y'abantu ntako butagiya ubicije muri umugambi bita PSL n'abana n'ishyamba fini wapfu birirwa bayigisha urwaro kandi abandi hirya bino ababyeyi gutandukanya ibyaro ingere zogenda ariko hariho impambanyi nziza mu madini hariho amadini amwamwe bamwe bigisha kugabanya ibyaro bashaka kugira ko bacumiye ku Mana abandi bavuga bati ni kubyara mukangana no ku musenyi ariko bigisha abantu ati niko bivuga ibyo ni jambo ngira ngo uhora yigeze kubera Aburahamu kera ati uzogwira arakunda gusigura yeye avuga ati yari kubabwira ko azogwira mu buryo bw'ubuzima n'amaraso yashatse kuvuga yuko aje bakayeho ku bantu bizera Imana ni kuvuga abantu bose bashikaga kuri Aburahamu ku isi yose bakaba abakristo kumbe bagiranye n'umusenyi wo kiyaga ariko aracyo avuga ati ibintu ni kubyara ushaka tumwe n'umusenyi wo kiyaga kugira akabigisha n'iki kigisha ibi ubu ngaro naho n'ikibazo gikomeye ariko nabwo mbamanura abandi ariko batwumviriza kuvyara rwo dushoboye kwera ni byiza nyinaje yategetse ko umubyeyi buri kwezi aza kwa marasa mu nayo ngira byara oya Imana yavuze iti ishinda yiguhaye mu bitunganye ushise ubwenge mu bukoreshe ngaho rwo kwirigiye majya abantu ndabona nkawe yacu hariho ingo nyinshi leta yafashe zorohereza ababyeyi nabe ni gihugu
kerageze ucagagure ucagagure ucagagure
ahariho birimo muri ijoro bakora ivuga kandi ivuga leta hari igihe byoshika urabona ko abana bavuga ku buntu batarafite imyaka itanu ababyeyi bibumbiye ku buntu igihe impanuro zizongera kumvikana hagaziye ko mbere tivuga iti ubu rero tuvuga tuvuga abana batatu abarenga batatu uciye intege wa muzingi ubu urabona ko byara ku buntu dushatse dufata inkingo dufashe tugufashe ufite inda ya mbere n'iya kabiri cyangwa iya gatatu izikurikira intege ndabona ashyira amagashini nyine hajya amategeko kugira ngo abantu babe ko bubyumva ibyo ni ibintu bikomeye cyane kandi ni impanuro y'ibisho byo guhoza ko umugambi ko bari kabitunganya abigisha uburyo bukoresha n'ibintu bigenda kubagana ni kuri bigeze kure ariko hacya Rwanda bimwe byo kwigisha abantu kugira ngo babyumve
urakoze
murakoze cyane
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika
kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
kigira ngo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka umuntu uri kuri 2020
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
ku
ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Radio Ijwi ry'Amerika dusamiranira i Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga umutumire wacu ni Terence Ntahiraja n'umwunganirizi w'umushikiranganje w'intwari hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu mu Burundi akaba ari n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje turiko duca irya nino ibibazo bihura n'impunzi iyo ziriko zitahuka mu gihugu cyane cyane tugashimikira ku mpunzi zigizwe n'abakenyezi kuri telefone turacyafise abanywanyi bafise ibibazo byo kubaza umutumire turafise Claude Claude mwiriwe murakoze tubaha kanya mushikirize ikibazo ni canke ico mwiyumvira
Ego nashaka mpanga kuramuka umutumire
arakumva
hanyuma ikibazo nashakumaza muri leta baravuga ko arimo abantu benshi barimo barahunguka hanyuma hasi nayo ikavuga ko abari kubarahunga ari benshi none uwo mutumire yotanga igisubizo cyayo kugira ngo atwumve by'ukuri abantu bo bari kubarahunga cyangwa bari kubarahunguka kuko ntibavuga rumwe na hatere kuko hatere kumva ko ivuga ko kumesha agenda abantu benshi hanyuma ikibazo nagomba ndamaze izindi mbega ko ari impunzi ziri mu gihugu hagati bari kubahimiriza gutaha bakaba bashaka kubacyura ariko nabo batabishaka mugabo bagashaka gukoresha n'ingufu boba bari kubakora kuko bagiye mu misago kubahungura kuko benshi amatungo yabo bamwe barayatwaye abandi ntibagiriye bashikira bo bari kubarakora iki kugira ngo bahagarike ibyo bintu byo gushaka gutahukana impunzi ku nguvu hanyuma nashaka kumaze mbega ariko kudafatwa nk'uko impunzi ziri byahungiye mu bihugu bitandukanye nko mu gihugu cy'u Rwanda uko umenya zirafatwa impunzi zo mu Rwanda zifatwa cyo kimwe n'izo muri Tanzania uko mu Rwanda umenya hari ibyibuka hari umutegetsi waragiye kuraba izo mpunzi ariko umenya mu mutegetsi w'Ubujumbura ntibabyakiriye neza
mucagagure urakoze reka dusabe na Jean Minani umutumire acabishurira hamwe Jean Minani mwiriwe
agenyiriwe nyamunyamakuru naramukije no umutumire
murakoze shikiriza ikibazo canke icyumviro cyanyu
yego nshaka ubwa mbere nenda mubaze n'ibyo impunzi zihungute ntari gihe acacu babazanye mugabo ugasanga ariho nabandi baba byabo bage babitwaye bakabigarukana Bega kugira mufashe impunzi mwishunga iki mubanza kuraba ibyari yarafise muraheza mugafatira kuki hanyuma nk'uyo umuntu ageye kuvuga nashaka kukubata nyakubahwa impunzi zahungiye ngaha mu gihugu urabona yuko bari mu masike nabo nyene bitwa impunzi nubwo baba barabadetase nta kintu mwotegekanya cyangwa leta yategekanije nk'abantu baba bamaze imyaka irenga 15 ngaha bari ngaha nyene umutekano ibyo byose baba babona ntabwo mwiteze nabo nyene kubashyira mu matongo yabo batahafise naho mukaraba mukabashyira mu tundi tugwati mugabo ntibiboneke ko dufite abadepase ngaha mu gihugu hanyuma nk'umutegetsi wo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu murabona yuko igihugu gifite impunzi nyinshi inye biragoye ko wotanga ubutunzi buba bwishi kuko barya bategeza guteza imbere igihugu nta kuntu Mwaba kona inumbishe nta kuntu mwaba murashobora kuja mu Rwanda ngo mutwe murondere anaho boba ari abantu nk'abajya bavuga ko bashaka kuza kuraba Burundi cyangwa bavuga ngo mu Burundi biracika mukababwira mukajana hariya mukabwira izo mpunzi mu gihe baba babonye ukuntu umutekano w'abantu umeze mukababwira bagataha na cyane cyane mu gihe nkuba atantambara ihari ngaha mu gihugu murakoze
murakoze reka dusabe umutumire abishurire hamwe agerageze kuza aravunagura babajije ibibazo byinshi nyakubahwa Terence Ntahiraja turabahaye akanya
murakoze cyane abatumire bavuga ku kibazo cy'abantu bahunze mu gihugu hagati kuko ari kigufi ndabikiye ku mayange ibi bintu byibonekeje mu Burundi guhera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu abari ibibazo bitandukanye ndagira ngo menshi ariko kuva mu bihumbi bibiri na kabiri gushyira mu bihumbi bibiri na cumi na kane abantu bari mu makambi y'abadepurasi kuva mu gihugu hagati leta yashyikanye mu ngo zabo abangana ibihumbi amajana abiri n'indwi n'amagira munani na mirongo ibiri na babiri numva ko atari bake nuko ubuze rero hariho bakeya makayi makeya basigaye aba n'abasubiza ngo tibagiye iwawe baragenda bakarima bakaza hamwe hamwe haretse nk'uko ari mu kigwati uretse gusimbura zisigaye hamwe hamwe abo zisite niba bagiye mu itongo ry'umuntu ubu hari amatati hagati ya bene amatongo n'abo bantu ari bositi niga ariko nayo hari ibisigaye bari mu kibanza cya leta mu gihe baba bashimye ko haba ikigwati hanyuma ugana atongo yabo bakayarima bagataha ibyo ntabwo bane byari kubabiteye ikibazo n'abo bari mu itongo ry'umuntu ibyo leta iri kuyabyiga ariko ni yuko abenshi abenshi cyane bamaze gutahuka icyo modo ngo mu kwishyura ku cyerekezo rero Claude yavuze ngo hari ariko barahunguka hasere ikavuga ibindi mu bindi bibiri nibwo tuba dushyigikiye kuri icyo kibazo iyo nkuru yashyize yashyize kuri site yayo ku rubuga ngo kanabumenye aho yavuga yuko ngo abandi bari kubaranga bashaka baguma bagenda ibyo ngira ngo mwageze kwinjira abantu atari bintu batandukanye barabiyeshuje nagiye nagize ikiganiro mu giheze mberekana neza bamaze gutaha nko kujya kubishyira nanjye yabivuze ahantu ho guhakarero aho yavuze mu ntara ya Makamba hari hamaze gutaha ibihumbi mirongo itatu na kimwe n'abandi aho hari mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ubu imakara bamaze gutahuka abantu ibihumbi mirongo itatu na bitanu n'amajana icyenda na mirongo itatu n'umunani ni ukuvuga ko kuva tujya kugenda kubamushyira nanjye yari yashyikiriza hamaze kubera ko barenga ibihumbi ni ukuvuga yuko rero abantu bari kuyataha ni ukuri atakubesha kuri mwe ntabwo n'umwe ariko arahunga muri iyi minsi aho mu gihugu cy'u Burundi si byo iyo nkuru twari yubeshye ibihe bihagije hanyuma rero haravuze ngo gutahukana impunzi ku nguvu oya ni mategeko mpuzamahanga kiyazira gutahukana ku nguvu kuko ubwari umutekano w'umuntu uhera mu mutima wiwe urabimusigurira ukamwereka umutekano n'ibisabwa kugira ngo bigende neza aha yavuga ati mbega muvuga byajya ari mu rwanda mbwo ni mubabwiye mubasigurire ko hari umutekano hanyuma batahe nibyo bagira ngo nibutse ariko batwumva yuko kugira ngo impunzi zitahukanwe hizingwa amategeko hariho umugumya w'itatu ubanza gushingwa uwo mugumya ushinzwe ubwigwe n'igihugu umuntu yahunze avamo n'igihugu yahuriyemo n'ishyirahamwe mpuzamakungu hasere muri iyi sasa byita komisiyo tripartite hasanzwe hariho amasezerano hagati y'ubuhinzi n'ibihugu duhana ibyuma nako twarose impunzi kuva kera asanzwe ahari iyo baheze kubyumvikana baraheza bakagira umugambi wo guhunguka ati mbega none nibigera kubasigura kugira ngo batahe cyane bazi nibyo muri uwo mugambi nyine nyabutatu ibikorwa bya mbere baherako ni ukujya kugendera abari mu makari basigurirwa ingene mu gihugu bimeze hakaba n'abavayo b'intumwa zabo baza mu gihugu cy'amavuke bakabara ingene bimeze ibyo bita mu cyongereza go and see visit come and talk visit n'ingendo zifite gutunganywa mu kirimi cy'icyongereza niko nibivuga mu cyongereza ibyo rero ni ibintu baca bagenda barakora ba bantu bakenda bagatanga inkuru bati ni ukuri bya bintu leta yabivuga nibyo bya bintu ahise bitubwira nibyo ugasanga ari abantu bagize umuhinzi munini wo gutahuka ariko batahuka bu ntibasezera hasere kuko biracyari binini nyinshi bino bintu urabizi yuko babaza gutaha mu makambi abacyari ikibazo abo tubabwira baza n'abaza batorotse hakabaho n'abandi kubera batashyize mu ikadi ya hasere ariko ndabamenyesha yuko mu bantu bari mu ikadi abo hasere bakwiye kuva kiriya gihe yifitiye ibyo biharuro nyine hariho n'abantu tuzi baje biyandikishije muri HCR mu Rwanda n'ahandi ubu batashe bari ku buzi bafite ya karata y'impunzi harimo abafite umugambi wo kwigira hanze bavuye bati harageze acayigira nicyo gituma mu bintu byatumye abo bantu yemye bagenda n'umuntu rero afite ikora agenda muri iyi minsi nta bantu bahunga bariho niba ufite ubundi mugambi hariho n'agahinda yose batwumviriza yuko abantu bumva ngo bari mu makambi haba mu Rwanda cyangwa Tanzania cyane cyane bari mu migwi itandukanye ituma bamwe bagenda hari abantu bari barakoze ibibazo byo kujya hanze kujya muri Amerika nk'igihe uvuga ikambi y'umutabira general yiboneye aho bagiye no kubahanura
murakoze
bari biteze kugenda uwo mugabo umaze guhagarara bavuye kumva ko ikambi y'igihugu y'inyaruguru bagenda bayiruka ngo baze gutana ngo gutanta amashase barebe ko bakigira muri Amerika hari abantu batahuza umutekano mu Burundi bafite intumbero zabo
reka twakire abandi banywanyi
bakabwira ibitari byo ngo umuheri wageze abantu bagiye guhona ngo amaraso mu bibazo ngo adosese ngo ashike mu mazi bazi bose barengegwe harahari kuba baragenda abo ngo baragurishwa n'imana ni ibibazo bikomeye bahunganye nabo ni ukuvuga rero hari abantu batari kubera umutekano ariko bari kubwira ibyo n'ubu byire ushize yisha abantu usanga ni ibyo makari umufuna furoti ntimba atagenda mu ikani
murakoze mushinga na eteranse
usanga batunze inama shikanga abantu batanga ugasanga barabuze abantu gutaha bagomba kuba muri izo nyine gusa ni ukuvuga rero n'urugamba ni izo gusigura kugira ngo umuntu afashe abantu kugira ngo bitahuke mu gihugu cy'amavuko
ikiganiro ni muri sanga murumva yuko ikibazo cimpunzi ari ikibazo gihambaye cyane turacafise abanywanyi bafise ivyiyumviro canke ibibazo babaza umutumire Jean Claude mwiriwe mubaza ikibazo muvunaguye
bonje na kibazo gikuri no bamfise kwita kibazo cyo kwanyaho abakenyezi batabuka bagahura n'ingorane ariko je icyo cyose niga nashaka ni nka sensibilisation nashaka bo abantu bahunze bari hanze y'igusuburundi bo nashaka ndabasabe kabisa abantu bose bari ko baranyumva bari hanze haba ari Rwanda canke aho oyi muri Tanzania canke muri Congo n'ahandi yuko butaho kazi kuri mu Burundi amahoro arahari akaro jende mu ntara ya Kirundo kabisa amahoro arahari abantu kuri barakora rero nashaka tabe niko abantu bo bari hanze babanyumva kwera bahunze twaziye memanda nuko ni batahuke mu Burundi amahoro arahari
murakoze
bazo wa ku Burundi kabisa turabakeneye cyane gose
ya kumvise reka twakire kandi na Jiliberi Jiliberi mwiriwe
mwiriwe neza
mushikirize ikibazo canke icyumviro
nagenda mubaza ubonya kubahwa mbega nta kigega cyoba cyategekanijwe abamama hamwe n'abakobwa baba barahunze bamaze guhunguka mukabafasha akagira kabiri mbega ko mbona hari abahunze bishoboye n'abandi batishoboye mbega iyo bahungutse abo bishoboye nabo nyine murabafasha mbega mu mama bafasha mu buryo ubuhe murakoze
kadusabe mushinga ntaye Terence ntayiraja abishurire hamwe
murakoze cyane kuri iki kibazo uwa mbere Jean Claude ya hamwe bene wacu bahunze ntacyo barabije batubwira ngo hari amahoro nukuri hari amahoro kuko n'ubu ndakubwira mu gihugu cyacu hari amakambi ane y'impunzi z'abakongomani bahungira mu bundi kubera ibibazo biri muri kajya karere ko muri kongomani n'ubu baguma baza ubutegetsi ku nkambi z'abantu bari bihumbi mirongo itanu na bitandatu ni ukuvuga iyo abantu n'abandi bantu bazakavuga ngo bati ngaha agiye numva nisanze gisa amahoro nukuri ibyo yavuze ntiyabeshe hanyuma Jiliberi niwe kumbure yabagize ikibazo ati mbega nta kigega ijambo ry'itwikanyijwe abapfasoni n'abana kugira ngo tubafashe nta kigega ni ukuvuga cyitiriwe abo ariko bafashwa muri rusange ni ukuvuga yuko iyo batahutse ntabwo bari ya migambi mito mito yo kubashyira mu dushyirahamwe kugira ngo badandaze bakore udukorwa bamenyere kubaho nk'abandi ariko ikintu cya mbere uburaro leta yabafasha mu byo kwikura ku buraro no kuroswa aho baba ikintu cya mbere yihutira hanyuma rero no kubashyigikira muri ya migambi yo kwiteza imbere ati mbega harabisi n'abatishisi ati mbega n'abatashe kuva kumwe ukwikura ku buraro bahungutse bose barahungutse bafata kimwe abo budasa kenshi usanga yifise yirangurira nk'umujyi wa Bujumbura ugasanga atanze inzu wumva hashyire ntimusangayo aba yishoboye mugabo ibyo ariko arakirwa ku mfashanyo ya mbere no kwandikwa bafasha kimwe mu gihe abana b'abanyeshuri bashyirwe mu mashuri bakavuga bati muri iki kirigo umwana yahungutse ntatanga minerivare ntagire uko afashwa muri iyi ati ubwo umwana wese yarahungutse ni ukuvuga tuvuga ko ari abana ariko kenshi ni nk'umuntu ushyira mu gisagara akitangira kabiri cyane cyane yaje ko umukurikiranira ku itongo ry'iwe haba ariko araba ariko bose abari bene bacu bahungutse bafatwa kimwe kuko n'abarundi batanze mu gihugu cy'amavuko
reka nda
hari abari imvugo mu mbabarire hari imvugo n'abapfakazi muri icyo gihe rero no muri bya binabwira byo kubaka dushobora kubwira umupfakazi atagira umufasha ngo niyubake ibintu umuhanda batasakaye muri icyo gihe hari umugambi kuri abo batishoboye na gato hara no kuduza inzu bakubaka ikigo gasakari bajya bidasa ariko nk'abandi baba bamushoboye arashobora kumushobora kuduza n'imbumbe hanyuma nama batagasakara nuko hariho icyo bitaro bita mu gisasa ari igihe imbere hagiye kuvuga batishoboye n'imfubyi cyangwa abana batagira icyo babekeje bakomeza kuva mu makambi icyo bita mu gisasa cya fano na kompanyi iyo hari amakambi y'intambara bya mabihari abo baba bagomba gufata mu mubiri wabo bakajya mu rugo kuko nibo batera gutyo
murakoze mbe ndababaze muri abo bahunguka igitigiri cy'abakenyezi ibyo twokwita kwijana canke pourcentage mu gifaransa tugira nije nabandi abakenyezi bari ku rugero rungana iki mu bahunguka radio ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya ku turiko tuganira ku biganiro cimpunzi zitahuka umutumire wacu turamubuze mukanya ariko mukanya turize yuko agaruka turubandanya tuganira ku bantu bahunga mu Burundi canke abahunguka bivanye n'ibibazo u Burundi bwagiye buracamwo ku misi imisi yabaye canke ibibazo u Burundi bwagiye buracamwo.
Uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh Turake bintu byangare tubone. Jongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Sheri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyukuri umusereko nanje nka umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya America. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Radio ijwi rya Amerika umutumire wacu turongeye kumuronka kuri telefone nariko ndamubaza yuko yobaza ibitigiri by'abahunguka ibyo twita pourcentage ku ruhara rw'abakenyezi gusa nyakubaha mutumire hari ibyo bitigiri mwa mufise mu bushikiranganje bwanyu
murakoze cyane yukuri iyo hari dufise ibivanze no kuvuga raporo twaho n'abara matari b'intara ntizatandukanya abagore n'abana ariko iyo hashyeyo iri kwiyabyandika bitandukanya kwa dako mwisi nibwe tuzobironka bitandukanije kuko mu bisanzwe barandika abagabo kwabo abana n'imyaka bafise mbere n'abanyeshuri ugasanga bafise ibitigiri ariko dufite ibitigiri mu bisanzwe ntabwo bitandukanije abagabo abagore cyangwa abana.
Murakoze turacakira abanywanyi bifuza kubaza ibibazo turafise Kwizera. Kwizera mwiriwe.
Mwiriwe mwiriwe aroyise.
Ni mubaze ikibazo cyanyu.
Murakoze kumijambo kuzigira Amerika. Yambanze simira umutumire yagerageze gutanga inyishi nziza kuragira ndamubaze be iyo umuntu ko yavuze ko amahoro ari mu mutima iyo abantu babasanzwe babana hakabamwe umwe ahunga undi agasigara ku gihugu gifate hahunze nk'umugore agasigara nk'umugabo umugabo agashatse kurongora undi mugore amategeko y'u Burundi arabimwemerera bagira namaze ikindi kibazo kijyanye n'abakenyezi nyine no muri kahise abakenyezi bamwe bahura n'ibibazo urugero nkusanga abantu bari mu makambi yo muri Tanzania mu myaka yashize aho bamwe bagiye mu miharirwana baje bashyize bashyika baronka gutegetsamwe abakoronera abandi abadepite muri icyo gihe abakore bari bari kumwe imbere be byaragaragaye ko benshi babataye babagiriza ngo ntibize cyanke bahise bifatira abandi banye n'imyanya bari babonye mu butegetsi bw'igihugu ngira ndababaze nk'aho barengera umukenyezi gute iyo hashyize ikibazo nk'icyo.
Murakoze reka tumusabe acishure ndumva yuko ari kibazo kitoroshye nyakubaha ni seti
ego
Terance murambabarira Terance murambabarira mhm Jaco
murakoze cyane aragiza bikomeye kwizera yahambaye ikibazo cy'ambere ati mbega abantu babiri babana uba bahunga ubundi agasigara ati mbega none bene yuko wasigaye ati arango bundi bwo cyakanwa kandi bundi mugabo ibyo amategeko y'u Burundi tatiyemera igihe umugabo n'umugore yasezeranye imbere y'amategeko aba hafi yatabahagufi aba ari umugore we cyangwa ari umugabo wiwe kiretse igihe nyine bazovana mu butungane bakabisinyira niho abafite uburenganzira bwo kurongo bashaka kurongo bundi mugore cyangwa kurongorwa n'undi mugabo igihe ari umugore abakora ibirengeye ibyo n'amakosa kandi ibyo nibyo nuko bivuze nta kuvuga se zabaye n'akamugabo ndazi ahantu byari abantu babiri bubatse muri ibi duheruka umwe yarahunze atayashika no kuwiwe ubundi yari yashikanye umugore mu nzu urumva ko yabaze cyane umugabo yamaze guhunga byumvise yaragarutse agarutse wa mugore yaguma mu nzu yadivugiye hamana acarahunga nawe arahava wa wundi asubira mu rugo urumva izo n'amakosa mu bisanzwe izo n'amategeko nshya nyinshi nomuha ababikora n'ukuri babanyanze amategeko abantu bose bakundanye hanze yuko ibyo bemera abantu imbere y'iyo bakozi b'imana cyangwa yuko bazobana mu magogwa no mu mahigwe bagasangira ubukene n'ubutunzi bw'imana yose bahaye ibyo basezerana igihe iyo bishyitse abantu bakomeje kubaka urugo rwabo bategerezwa kubyubahiriza no kubisomera. Icya kabiri ati mu ndogo za kino gihe hari abatari bake bari barongoye bamaze kuza, ati hati bavuga ngo undi barongo ubundi biba byarashyize rwo cyangwa uriya birimo na kubariya no kukunda bavuga abantu nakoye ko ibyo bibazo y'abantu bahoze mu makambi yo bashyite umukuru wagore n'abana hamwe hamwe baragize ibibazo mu kintu cyerekeye ingo n'imiryango. Ibyo rero yavuga ati mbere hano yashyikiwe n'abantu yaga yuko uwo bari yarabikoze yakoze amakosa kuko umuntu murateganya mu kubaka murashyiza kubana ukisi jewe ntabwo ndi byashyitse ariko birashobora kuba byarashyize kuko turi abantu hari abantu bamurunda urundi ariko basigaye kumenya igituma ibyo byashoboye gushyika. Urumva usanga mu makambi nako yendi hariho benshi barongorana badaciye kubera bitaciye amategeko. Amategeko y'u Burundi afata yuko abo bantu atari umugabo n'umugore kuko bitari mu mategeko. Nicyo gitahura dukingira abagore n'imiryango ubu twasohoye itegeko shyikiranganje kugira ngo ibyo bintu bitungane bijye mu buryo dutabare abagore n'abana. Nayo ubundi hoho nk'uko abivuze icyo kibazo ngira ngo uwo yoba dusanga gishyikiye kimuga kigendera ngo yoba kimuga atanga ariko ku bwanjye umuntu wese yubakanye n'umugore wiwe bakabyara abana mu nyuma akamuhemukira nawe aba yitwaje ngo ntibaritwe Burundi ariko ku mana yara byose yacumuje.
Murakoze murakoze katwakire kumbure aba abifuza gushikiriza ibibazo banyuma. Kwizera mwiriwe Aniseti mwiriwe. Aniseti murambabarira mwiriwe.
Mwiriwe
mushikiriza ikibazo cyanyu n'ingoga.
Ikibazo cyanje nagomba namubaze uwo muntu utumire mu Burundi. Urabona yuko twebwe uno munsi amahoro n'umutekano bihari mugabo basanga impunzi zimwe zimwe ntizitakubera inyungu z'abantu sako bakora muri HCR kuko bamaze gutaha usanga akazi kose agahera none bari ko bapfiki bahereye kuri HCR ikorera mu Burundi kugira ngo ivugane n'iyo mu bindi bihugu kugira ngo impunzi zishore kuronga uburenganzira bwo gutaha izishaka gutaha. Akandi kabazo nagomba namubaze urabona ubushyanganje bw'intara hagati harimo no gukundisha igihugu.
Unyarutse
bariko bakora iki kugira ngo aba bantu bagende bavuga nabi igihugu bacyambika icye kugira ngo gitabagurike bariko bakora iki kugira ngo babagarure ku murongo kugira ngo basubire umutima wo gukunda igihugu usubire uboneke. Murakoze.
Reka twakire na Frederic mutumire abakirire rimwe. Frederic mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Gira kubaze.
Yego nashaka kumubaza cyo ariko bakora iki kugire bahungukane impunzi zahunze kuri atubona umutekano ikuramira nk'ugaruka mu gihugu. Hanyuma kandi kabazo bagira kabiri mu barire gatoyi hari abantu bagenda gufata abakozi bo mazu babahora ngo ntaka natandanga kazi bafise umugambi ganya kubaho mu wamuzi muri leta nimba atari umuzi naho mu wamutegekanye kugira abo bantu bafatwe bahanwe ponto ngo bari kora aho nyaga gatya kazi na muntu ko rimwe rimwe afata umukozi w'umuntu bakugire bamugombore ngo atange amafaranga 2000.
Murakoze reka dusaba umutumira bishurire hamwe nyakuba baterance. Ego tubasabe mubishure.
Ego murakoze cyane. Magamba gushimira n'icyo yavuze ati mu Burundi haramahoro. Ati none kubera iki hasi bari kubakora na gute ko ibindi binyuranye kandi abandi bacu iyo ngiye cyo kwiguta. Mugana menshi yuko aho bigumbura hariho ishami rya hasi rihakorera. Iryo shyirahamwe ryigeze ryemeza ayo makuru kuko yasohotse ku rwego rw'ubumenyi ku cyicaro gikuru urwo rukamenya igisha.
Alo umutumire turamukenye ariko twariko tuvuga yarakiri ko yishura ku bibazo by'abanywanyi. Ikiganiro muri sanga gisa nikirangiriye ngaha. Turabashimiye nchuti namwe bakunzi bijwi rya Amerika. Twari kumwe n'umutumire Terence Ntahiraje akora mu bushikiranganje bwo bw'intwaro hagati mu gihugu no gukundisha igihugu. Turamushimiye cyane kukanya yagize kugira yitabe iki kiganiro. Ni ijwi rya Amerika mudukurikiranira i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Ikiganiro muri sanga rero naha kirangiriye. Tushimire abigoye bose bakagira icyo baterereye tutanguriye kubabajije ibibazo tukaza kubafashije kuri ubu buryo cyangwa ubundi kugira iki kiganiro cyo kuri uyu munsi gishobore kubashikira nuko mwese ndabifurije umunsi wa gatanu mwiza nkabifurizana weekend nziza mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro ibiganiro by'ijwi rya Amerika birabandanye.